umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwinshi cyane kandi mubi ariko kugeza no munsi iyo ndwara yagerageje gusubizwa inyuma
iryo kuraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzarac ryahaye umwizero abari bagitabye bagizwe n'abajeje intwaro abajejwe amagara y'abantu mu ntara ishyirahamwe Croix Rouge ishyirahamwe Residence rigejeje gutanga amazi hamwe n'igipolisi kijeje kurwanya impanuka kukaba nkako haraciye ukwezi haboneshe muri zone mvugo ya komine Nyanzarac umugwayi wa mbere yagwaye indwara ya kolera uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara ca Nyanzarac abagwayi tutamenyesheje igitigiri abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramwo bari mu babangamirwa n'iyo ndwara bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe imbaraga batatu bari mu mvugo uko kugira ahantu hashyira abantu benshi ane bose kandi kuganira n'ikintu gishandukira abantu ashoboye kuva kandi ashobora kureba ngo urufashe n'umunsi ngo ashobore n'umunsi ashobore kuba afite imigera yakorera akavaho mu mvugo akabera akagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga yandikira abandi barabarabuze kwibaki rero bashyikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga yanoze ubundi koko abeho mu mbo cyangwa abantu ntabwo ubujumba arashobora kwinjirana cyangwa muri Congo agasika aramusha mugenzi we cyangwa agasanga izindi cyangwa agira ahantu usanga yanduye
gaze ni iy'ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na kolera mu ntara arongoye agashima ko iyo ndwara iriko iratuzwa
ubu two dufata izindi ngingo ruhashya kugira ngo icyo kiza ntigisubire kuvugwa muri ino komine
abagwaye bamerewe gute
bo abagwaye batubwiye yuko yoba ari nk'umwe niwe yoba asa n'uriyo ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataha kuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya kiza rw'abanyarwanda sida baragerageje kuca batanga imiti
izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kurwanya indwara ya kolera aho muri komine ya Nyanzarac harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye kurwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe hamwe n'urudandazwa mu mabarabara bw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe kugabura amatari w'intara ya Makamba inguvu ngo zoshyirwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika
twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye ubwa gatatu ko kizira kazirizwa kumeseramo impuzu zicyavuye mu ntara yo kugira ngo dukingire abenegihugu ikindi nacyo ni uko bo nyene abarovyi bogerageza bagakurikirana uruja n'uruza kw'abarovyi
igikorwa cy'uyu munsi cyabandanije mu gisagara cya Nyanzarac aho buramatari b'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 200 ufite isuku idakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzarac no muri quartier Swahili Christine Munezero i Nyanzarac ku bw'ijwi rya Amerika.